Sesleri Nizmi Demerik. Turabara mukije shute mwese muduteza matwi uyu munsi kwa gatanu itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2018 bizime na Fideli yo ngabo
nubeshi bagaragaza kutuzi ihado kugira ngo birongere ifashaye niyo ko ikomeje ya binyoma 10 twabeshuza bafonda fonze kugira ngo bekare ko tabigenda mu Burundi
uyo ni Terence na Iraja umwunganirizi w'umushyikanganda d'etu intwara yo hagati mu Burundi avuga ko bitigira iby'impunzi z'abarundi ziri mu makambi y'impunzi ari bitigira iby'ibinyoma inkuru n'ayandi makuru tubafitiye ku rubanza rwa Suriyete na Ari Jean-Claude Seyoboka aburana ku byaha bya genocide mu Rwanda rwabandanije muri sentare ya gisirikare mu Rwanda ku mukuru wa zone Kirundo centre mu Burundi yahatswe kugandagurwa n'abantu bamutegereye no kuri sentare nguru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yaburanishije urubanza rw'abarundi baba muri leta zunze ubumwe za Amerika bitwariye igihugu cyabo bavuga ko cabanyaza amatongo yabo mu gisagara cya Bujumbura turayagaruka ko mu kanya gatoyi Kariko zutangwe kumakuru avuga hirya no hino twateguriwe na mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana waramutse Aloyisi amakuru dufitiye muri iki gitondo nayahe
bakoze Fidele tuyahere kuri itegeko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika leta ya Donald Trump iri mu myiteguro yuko ibikorwa byayo bishobora kongera guhagarara kuva kuri uyu wa gatanu ubu turi ku munsi wa kane turacari ku munsi wa kane ni isaha zine na mirongo itatu z'ijoro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika izo bibaye inshuro ya kabiri mu ndwi zitatu bivanye n'uko abasenateri batarumvikana gushika ubu ku mafaranga boha leta ngo ikoreshe amasaha turiko turavugana baracari muri gwaserera mu nama nshingamateka integuro y'itegeko riha amafaranga azoshikana leta mu mwaka w'2019 yategerezwa kwemezwa na sena ku majwi 60% akenewe kugira irengane mu nyuma ibone kujya mu nama nshingamateka ariko aho hari imbere yuko senateri Rand Paul wo mu mugambwe w'abarepublikani ashikiriza ijambo rirerire yerekana makenga yiwe ko adashyigikiye na gato itegeko avuga ko byongereza umwenda Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifitiye amakungu mu gihe hogera igihe cy'isaha zitandatu z'ijoro kuri uyu wa kane turacyari isaha zine n'igice z'ijoro rero aha muri Amerika bigihe isaha zitandatu z'ijoro zoshika iyo nteguro y'itegeko itaremezwa abakozi ba Leta ya Amerika baharurwa mu bihumbi amajana baca bataha muhira Leta ya Trump yarahagaritse ubwa mbere kandi kuva ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere yarahagaritse imirimo mu kiringo cy'imisi itatu mu gihe rero imirimo yo hagarara bwa wabaye bwa kabiri leta ihagarika imirimo mu gihe gito nk'iki muri Afrika IDPS n'umugambwe ukomeye mu itavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uwo mugambwe watangaje ku munsi wa gatatu ko mu mpera z'uku kwezi kwa kabiri uzotunganya ikoraniro kaminuza aho bazotora umukuru w'umugambwe mushasha nawe ni nawe azoserukira mu gihe hoba amatora y'umukuru w'igihugu atwekanijwe ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka w'2018 umunyamabanga mukuru wa IDPS Jean-Marc Kabunde yatangaje ko bazokorana ku makerekerezo ya 26 na 27 z'uku kwezi kwa kabiri i Kinshasa kugira batore uzosubirira Etienne Tshisekedi yitabye Imana i Bruxelles mu Bubiligi gushika n'ubu ikiziga cyo kitaratahukanywa mu gihugu umuhungu wiwe Felix Tshisekedi niwe mukandida ku burongozi bw'uyo mugambwe nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wawo Abraham Luaka Buwanga abandanya avuga ko mu gihe yo kwemezwa azoca yitoza mu matora y'umukuru w'igihugu Perezida w'igihugu cya Ghana Nana Akufo-Addo yahayagije ejo ku munsi wa kane rero ukunaguka muri ambabari ya kubutunzi bw'igihugu ciwe yamenyesheje ko atabona impamvu zo kurondera izindi ngurane z'ikigega mpuzamakungu FMI Ariko Perezida Akufo-Addo yabwiye inama nshingamateka iwe mu ijambo rivuga ukuntu igihe ukugene igihugu cifashe amashikiriza kumwaka utashe ko leta yiwe yafashe ingingo zikomeye zo kurwanya ikoreshwa nabi ry'amafaranga ya leta. Atangaza ko leta yiwe yafashe ingingo zo kunagura ubutunzi ku buryo itazorondera gusubira kugurana ikigega mpuzamakungu FM. Perezida Akufo-Addo avuga ko ubutunzi bw'igihugu kiwe bwifashe neza muri iki gihe. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni ryemeye ko intumwa za leta ya Korea ya Ruguru zo ku rwego rwo hejuru zija muri Korea y'Epfo ahari ko harabera inkino mpuzamakungu za Olympique baba barababarigwa ku bihano byafatiwe ubutegetsi bwabo. Aberwa nico kigongwe cifata kibanza ni Kowe Hui, umutegetsi akomeye mu mugambwe w'abakozi ba Korea ya Ruguru ari mu bafatiwe ibihano na ONU mu kwezi kwa gatandatu 2017 babuzwa gufata ingendo hanze y'igihugu kandi n'ubutunzi bafitiye hanze bwarafashwe. Userukira Korea y'Epfo muri ONU yabwiye inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ko intumwa 22 za Korea ya Ruguru zari zitezwe kuri wa gatanu mu birori yugurura icese izo nkino kandi bazohaguma gushika ku munsi w'Imana. Muri izo ntumwa harimwo mushiki wa Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong Un. Izina ry'uwo mushiki we ni Kim Yo Jong, nawe ari ku rutonde rw'abafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ibihano byawo ntibimwega.
Urakoze haro yiswe makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya wa makuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda, aho sentare ya gisirikare yabandanije urubanza rwa Sulietina Ari Jean-Claude Seyoboka aburanamwo ku byaha bya genocide. Uwaregwa yahakanye uruhare rwe rwo rwose ku byaha bashikiriza amanza bamwagiriza. Ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagiriwe ubusa.
Sulietina Ari Jean-Claude Seyoboka yagaragaye mu cyumba cy'iburanisha mu muzankano y'icyatsi iranga imfungwa za gisirikare n'amataratara mu maso. Yari n'umushandiko w'amadosiye yifashisha aburana yunganiwe mu mategeko na Maître Théophile Kazineza. Kuri wa gatatu nibwo yireguraga ku byaha ubushinjacyaha umurega bya genocide, ubufatanyacyaha mu gukora genocide n'icyaha cyo kurimbura nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. N'ibyaha ubushinjacyaha umurega ko yabikoze akiri umusirikare mu ngabo z'u Rwanda ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Umucamanza yibukije urego ko mu myiregure yatarashe ku ngingo kuri buri cyaha kandi ko byari bigoye kumenya buri kimwe n'uburyo akireguraho agihakana. Lietona Seyoboka yasobanuriwe umucamanza ko nta ruhare urwo ari rwo rwose yagize mu byaha aburana. Yavuze ko icyaha cya genocide ari icyaha ndengakamere cyakozwe n'Abanyarwanda bagikorera Abanyarwanda, ahakana ko yagikoze kuko ngo yigaga muri kaminuza y'u Rwanda i Butare. Yavuze ko nta muntu wari we wese yamuhaye gahunda yo kugira uwo yica kandi ko na bagenzi be b'abasirikare babanaga muri kaminuza nta wagaragaye muri genocide. Ku cyaha cy'ubufatanyacyaha mu gukora genocide yasobanuye ko amatariki aregwaho ibikorwa byo kuyobora ibitero byahitanye Abatutsi mu Kiyovu yari ayoboye urugamba agenzura imbunda zarasanaga n'ingabo zaho zari za RPA. Ku cyaha cyo kurimbura imbaga yasobanuye ko iyaza kuba afite umugambi wo kurimbura atari buhungishe mukase wari mu bwoko bwahigwaga. Ibi kimwe n'ibindi bisobanuro yatanze kuri uyu wa gatatu ubushinjacyaha burabifata nko gushaka kujijisha urukiko. Kapiteni Kagiraneza Kayihura ku ruhande rw'ubushinjacyaha yafashe imyiregurire y'uregwa nk'igamije kwishongora. Yavuze ko atakagombye kuba avuga ko yagenzuraga imbunda zarasaga kuri CND kuko ngo si ubutwari. Yafashe ifoto igaragaza Lietona Seyoboka ko yari mu myigaragambyo muri Canada yereka urukiko avuga ko uregwa yari afite ubugome bukabije bwatumye akora genocide. Sulietona Jean-Claude Seyoboka avuga ko hari mugenzi we witwaga Lietona Claude bityo ko bishoboka ko mu kumurega bamwitiranije. Ku bushinjacyaha bigamije kuyobya uburari kuko batanga buhamya bashinja uwo bazi. Ikimenyetso uregwa yashyikirije urukiko kigaragaza ko bimwe mu bikorwa aregwa yigaga muri kaminuza umushinjacyaha arasanga nta shingiro cyagira kuko nta matariki akigaragaraho. Yasobanuye ko kuba yarigaga muri kaminuza bitamuzitiraga gusohoka akajya gukora genocide. Yamushinje gukora icyo yise amarorerwa mu bitero byahitanye Abatutsi Saint Paul Saint Famille n'ahandi mu Kiyovu. Umushinjacyaha aravuga ko Lietona Seyoboka yari akwiriye kandi atoza umutwe w'interahamwe zishe Abatutsi mu Kiyovu. Yagize ati yaza kuba umuntu muzima azirikana ko ayo marorerwa yahekuye u Rwanda yagombye kuba asaba imbabazi aho kujijisha. yamwikomye ko yiregura cishama gaseka mu rukiko kandi yiregura ku byaha bya genocide. Lieutenant Colonel Deo Rusiza n'ukuri yiburanisha yibukije umushinjacyaha ko abanyarwanda batagombye guheranwa n'agahinda nubwo genocide yabagizeho ingaruka zikomeye. Ati abanyarwanda nibazabaho ubuziraherezo bafunze amasura, genocide yakozwe n'abanyarwanda ikorerwa abanyarwanda, nta wakwirengagiza ingaruka zayo, ariko abanyarwanda ntibagomba guheranwa n'agahinda. Lieutenant Seyoboka aravuga ko mu mpera z'ukwezi kwa gatatu 1994 yari mu biruhuko Kanumba atigeze agera i Kigali. Avuga ko yahageze kuri 13 z'ukwezi kwa kane 1994 Kigali havugwa ni muri centre y'umugi na Kiyovu aregwamo ibikorwa irimo. Nibisobanura umucamanza yibukije umushinjacyaha ko ari kuregwa bivuga. Gusa umushinjacyaha bwo bugakomeza gushimangira ko atari uko abyireguraho. Umucamanza mu ijwi ry'uzuburakari yabwiye umushinjacyaha ati wibuke ko ari njye uzafata icyemezo, none ko ari njye uzafata icyemezo uramvuguruza uzaza no kumvuguruza mu cyemezo nzafata. Ati ubwisanzure ubucamanza. Ku batanga buhamya b'impande zombi ubushinjacyaha bwavuze ko bufite abatanga buhamya 9 bashinjuregwa. Uregwa nawe yavuze ko afite abatanga buhamya 16 biganjemo abari abasirikare n'abakiri mu kazi yifuza ko bamushinjura. Haruwe yavuze ko bakoranaga mu gihe cy'ubutegetsi bwa Habyarimana bafataga nk'ikito cy'inkotanyi none na n'ubu ngo yatunguwe no kumva afunzwe ku butegetsi buriho mu Rwanda. Urukiko rwamubajije niba yabazi icyo afungiye maze mu mvugo itomoye ati none si ibera mu Rwanda ko bimeze nk'amayobera matagatifu, ubwo nuko. Hari n'abandi batanga buhamya yatsimbaraye hari ku rukiko rukamubwira ko rusanga ntacyo baba baje gufasha ubutabera. Uregwa ati nta wuburana n'umuhamba nta kundi. Umucamanza nawe ati mubazaguhamba sindi mikibanze n'ukureba icyakugirira akamaro. Suliyeto na Ari Jean Claude Seyoboka y'imyaka 51 avuka i Kigali mu karere ka Nyarugenge Rugenge hazwi nko mu Kiyovu, yahoze ari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda ku butegetsi bw'uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Yabarizwaga mu itsinda ry'abasirikare barashisha intwaro ziremereye, yageze mu Rwanda mu mpera z'umwaka wa 2016 avuye mu gihugu cya Canada aho yakoraga ibikorwa by'ubucuruzi. N'uwa kabiri woherejwe mu Rwanda na Canada kuhaburanira ibyaha bya genocide nyuma ya Bwanari w'Umugesera nawe wahageze mu 2012. Ibyaha bya genocide nibyibasiye inyoko muntu ubushinjacyaha umurega byose arabihakana. Iburanisha rizasubukura ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Wagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho umukuru wa zone Kirundo Sant yahatswe kugandagugwa n'abantu bamutegereye bamutera grenade yamukomerekeje ku kuguru. Abamufasha gutwara basaba ko ukuri koje habona, basigura ko gutera umutware nk'umukuru wa zone atari ikintu gisanzwe. Ibindi kuri inkuru turabashikirizwa na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Ndacyayisaba Federico umukuru wa zone ya Kirundo Rirare niwe yaraye ahatswe kugandagugwa. Abashatse kumwambura ubuzima bamutegereye atashiwe ni ku mutumba wa Kavomo uri muri komine ya Kirundo n'intara ya Kirundo.
Muri rusange twebwe twazindutse mu bikorwa igihugu cyatugereje n'abanyagihugu bwabo, twari dutahuze tuvuye muri iyo mirimo nko mu masaha atazirenga gato tujya dushike mu rugo. Naho twatewe grenade n'akagwi k'inkozi z'ikibi tutazi Imana yarakinze, twari ni moto rero mu nyuma twaca dushika mu rugo. Aba banyu bavukanye inshuti duca dusimbana kwa muganga, ubu twavuga yuko atangorane. Turi mu rugo tumwita fata imiti.
Uwo mutware akaba n'umunyapolitiki wo mu mugambwe uri ku butegetsi avuga ko gushika ubu atabona icyo yoba yashatse kwamburirwa ubuzima.
Mu bisanzwe sino kubwira yuko ngo ibiva hano hari inkozi y'ikibi n'inkozi y'ikibi n'igihe zina ryabo, kuko twebwe mu kibano hameze neza, mu banyagihugu tubanye neza, ubu turi nko turinywanisha abarundi tubereka imigambi yo kwiyandikisha kugira ngo bayitabire amatora. Nta ngwe na zimwe dufite mu kibano, iyo rero inkozi y'ikibi n'igihe zina yagira nabo abantu ikagira nabo abakecuru ikagira nabo uyu n'uriya. Sino kubwira yuko ntovuga yuko hari ikibazo na kimwe dufitanye n'abanyagihugu uretse ubukozi bw'ikibi nyene inkozi y'ikibi yamikifuza kugira nabi wariwe wese. Twebwe mu gihugu turimwo hari amahoro, hari umutekano, nta munyagihugu n'umwe twavuga ko tubihaniye nabi, uyu n'uriya haratekanye n'intore.
Ndacyayisaba avuga ko atabona aho yohera kugira aronke uwo yagiriza ubwicanyi yaraye ahaswe gukorerwa. Abamufasha gutwara bagize icyo bashyikiriza ku byaraye bibaye ku mukuru wa zone Kirundo Rirare. Imvugo y'umukuru w'agakimbiri Kibagabaga ku mutumba wa Kavomo ntitandukanye n'iyo waraye agizwe ko igitero.
Twabonye nyine ko abagizi banabi babaho ko ntabwo bazi Umukuru w'umutumba yaranda uri hakurya yaharaye habereye igitero avuga ko atari ibisanzwe gutera umutware nk'umukuru wa zone
iyo batwe n'abatwagwa turabanye neza bwa turazi rimwe na rimwe karakunda gucamo kabana ko bashobora kwimanukiza utunyutumwa za politiki tushobora gutora neza ntuto kwagize ni naka yakoze ibyo bwa twa turaraba sindi bisanzwe gutegera umushefu ari karataha kuko nta muntu ariko barafite uwo ngaha ikibano turako turaraba abo two kwagize ni naka yabigize bw'amatohoza nuko bibandanya bukeke tukazamenya uwo yaragize ibyo bintu
ayo matohoza kubaraye bashatse kwaka ubuzima umukuru wa zone Kirundo Birare yatanguye Kiraro Donio Kindi umukuru wa parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo avuga ko abantu batatu bikekwa bamaze guhagarikwa n'igipolisi ku mvo z'amatohoza mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda I Washington DC inyuma yahishami rya onigitaho impunzi hashize rimenyeshereje ko ryiteze impunzi z'abarundi 50,000 mu bihugu bibanyi muri uyu mwaka w'2018 leta y'u Burundi yagiriza ico gisata ko congereza ibitigiri kugira kironka amafaranga leta isigura ko hashize yirengagiza abarundi barenga 200,000 bamaze gutahuka ikanga kubashira mu marapo Ariko yandi mashyirahamwe haranira agateka kazi na muntu asaba makungu gutanga uburyo bukwiriye bwo gufasha impunzi z'abarundi zisa n'izibagiranye. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eroge Wirikaneza.
Ubushyirangaranje bw'intwari hagati mu gihugu busanzwe bwitaho ibibazo by'impunzi bumenyesha ko igisata cyawo niyo cyita impunzi ya ICR kivuguruza co nyene mu bitigiri gitanga bikerekana ko atakuri na kumwe kurimwo. Cyahanse ntayiraja umwunganizi w'umushyirangaranje w'intwari hagati mu gihugu yaganiye n'ijwi rya Amerika kuri uyu wa gatatu.
Narumiwe najumvise mu radio yo hanze ijwi rya Amerika aho bavuze yuko HCR yasohoye raporo cyangwa itangazo sindabizi bavuga yuko mu makambi y'impunzi hariyo abarundi barenga ibihumbi amajana na 30 kare bavuga ibihumbi amajana 4 ni ukuvuga ntibigera bemera yuko hari abarundi bariko baratahuka kugera ku gereke rya 33 kigarama 2016 hari hamaze gutahuka abarundi bangana ibihumbi 100 n'abantu 25 mu kwezi kwa mbere ibihumbi 2017 gushika ukwezi k'umunani kugeze hagati hari hamaze gutahuka abangana ibihumbi 38 n'abantu 31 abo bose n'abatahuka bizanye kuva igereke ry'indwi nyakanga mu mwaka 2017 gushika igereke Yano kutatu nari mekigarama Mwakono tumili Hata huse Awarengi ni hundu chumina itatu Awasu kwa ikuita hundu chumina ini Wachawa warundi walenga hafi Ibu na majena yu matakuta Taisteri kachayu wa huka Ike meza yu huku makambi Hariyo Awarenga ibu na majena nina mnogu tatu Kareba abu gani ibu na majena nina
Na ila jafiti nisigu uliza bitigiri Haisteri abuga kwa yivugu ruzako
Nubeshi bagaragaza kutuzi bihado kugira ngo birongere ifashanye. Nibwo ko kumujyana inyoma 10 twabeshuza bafonda fonze kugira bereka ko tabigenda mu Burundi. Ishora cyo gufonda fonda ibiharo rukirimo. Bigero birimo inyungu z'abantu nakazi izo fashanye basaba baheza kugira ngo bafashe impunzi. Barabeshi bakavuga ibiharo bitarize. Nubu tuvugana muraje ko mu kwezi kwa mbere mara byiboneye. Haje ibyo bita de konva konva zibiri aho haje abangana amajana 35. None gabana kwabesha makuru. Ugiyemeze yuko kuva mu 2015 baba kwari 1800 ubu bageze kuri 30 nta batashe urane bareke kubesha ubundi n'amakungu bavuze baje muntu bavugisha kuri
twese kugudahuriza ku biharuro n'andi mashira hamwe hani hagati y'akazi na muntu yemeza ku impunzi mu karere muri rusangi iz'abarundi by'umwihariko zikeneye gufashwa cyane kandi ko batanga uburyo bakwiye kwikubita gashi Hashen Nicholson umushakashatsi wa Amnesty International ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda
Il est clair que les Burundais continuent à fuir le Burundi, mais c'est clair qu'il y a aussi ceux qui...
Biragaragara ko ari abarundi babandanya guhunga niko ariko kandi hari n'abatahuka mu gihugu cyabo mugabo ni ngombwa ko amagunga afasha mu bikenewe bitandukanye twarabonye ho gushika mu mpera z'umwaka hari hamaze gutanga ibice 20 gusa ku ijana by'uburyo bwasabwa mu 2017 ifasha impunzi mu karere rero biragaragara ko hakenewe inkunga nini ku mpunzi z'abarundi imbere yuko iyo mfashanyo iboneka leta isanga SR sa nitanga ibiharuro by'agasema ku gihugu
mbega ko batavuze bati twiteze ko hazotahukaba mu 2018 ngo biteze ko hazahunga ibintu 50 narateye isoni kuko ahubwo babihumbi 50 bamaze kwiyandikisha mu makambi y'impunzi Tanzania mu mwaka w'ibihumbi bishika 40 bashaka gutaha iyo tuvuye tutigira amakombo menshi hagari menshi bavuga ngo nta mafaranga bafite mugabo ubu munsi byanatuye kivugwa n'ubu tuvugana zari zahagaze muri irwi kubera babe ni bashaka kumara cyo turakira aho guhera mu byo tushira kubandanya twakira bene wacu bahunguka ngoma ntago gushe kuri izo bintu mbeshuza izo bintu by'ibiharuro basaba amafaranga y'ifashanyo niba yasabe neza ariko bari kutubesha je nibaza yuko hageze yuko ibintu bita ikinyoma byo hagara aba bantu tugiye tubasengera kandi Imana izo bagaragaza
mukurindira kwibagaragaza igisata cyawo ni cyita impunzi n'andi mashyirahamwe 2026 bikorana bemeza ko akenewe n'imiburi iburi miliyoni 391 z'amadolari y'abanyamerika yo gufasha impunzi z'abarundi z'imuhigo bibanye gushika ubu ASL harura mu 430,000 abarundi bahunze igihugu kuva hadutse injyana za politike mu mwaka wa 2015 Tanzania niyo abarundi benshi bagera ku 254,000 hagakurikira u Rwanda rurimo 189,000 hanyuma hakaza Repubulika ya Demokarasi ya Congo yakiri 444 n'Ubuganda buhaye indaro 440 abandi bake ASL yemeza ko bahungiye mu bihugu bya Kenya, Malawi, Mozambique, Zambia na Afrika y'Epfo. Ibice 85% ku ijana by'izo mpunzi ziba mu makambi. ASL yibutse ibihugu bibanye kutugara imipaka ku mpunzi z'abarundi no kutagobera abadashaka guhunguka kubikora ku gahato. Eroje Burika neza Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Ejo ku munsi wa kane sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yaburanishije urubanza rw'abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitwariye igihugu cyabo bavuga ko cabanyaza amatongo yabo mu gisagara cya Bujumbura. Inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari arusha.
Abo barundi nabo mu muryango userukiwe no mugabo yitwa Manario Desire yitwa yavuga ko leta y'u Burundi yamunyaza amatongo yiwe yari yaraguze mu myaka 30 iheze mu gisagara cha Bujumbura ubu ni muri zone Musaga yemeza ko afite n'impapuro yahawe na sentare y'intango ya Musaga zemeza ko ayo matongo ari gwiwe byatumwe nuko abanyagihugu bahaba nabegereye aho ayo matongo ari bamwitwariye mu Burundi bamwagiriza ko yikitse mu kiza mu intambara akabatwara ayo matongo maze akayandika ko kuri uyu wa kane cyateye imari mu gisata cy'iyungururizo cya sentare y'akarere ka Afurika y'ubuseruko n'ingingo ya 30 iyo sentare agace kayo ka mbere iyo ngingo ivuga ko kugira ngo umuntu yitwariye igihugu ciwe abwirizwa kuba aba mu gihugu kimwe mu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko ni mu gihe Manario Desire n'umuryango wiwe baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haraheze imyaka itari mike iyo ngingo niyo uburanira Leta y'u Burundi Maitre Nestor Kayobera afatira ko mu gusaba ko sentare yosoma amategeko uko ari agatsinda nka mbere
ijya ngingo ni nziza ahubwo kuko turafite abantu bari mu bindi bihugu nk'aba Manario Desire bibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baba hariya bariko basabaza igihugu bariko basabaza ibihugu byacu tubere tubwa kuti aba bajya abantu b'abarundi baba bandi babere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariko bitwarira ibihugu byacu abateguye iteka bavuga yuko kubwira witwarira igihugu utegeza kuba uba muri kimwe muri bihugu twiye mu igore niyo twemera cyo tuma tubwira kuti se ntavyo bavyiza ivuze ni uko iyo ngingo yo kurikizwa Imana yo Desire agahebuzo ko yuko yahebujwe na sentare ya mbere bisha bifasha kugira ngo nabajye abantu bagiye bahunga igihugu bagiye bononye umutekano w'igihugu batoteje igihugu bivye igihugu nibaza sha birukira ngaha mumva yuko rero tujyanye ngo tubayemera ni ishigikigwe ni yemezwe bana yo Desire kuko yahebuje ubwa mbere ahebuzwe kuko aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika itekereza yuko bwa yitware ateza kwa mama mri yu tuwasabu yuti niyele kani kuri kime shirika na yuko kwa Burundi chaje muri Tanzania chaje muri Kenya na kiasi
na wabiruko ubura ni rahma na Rio de Zide metre Donald Deya abonako ayamatege kwa yashaje kuriwe nivjomvi kaningene umunyamahanga aba mwamu Burundi yu kwemere kwa kuitura senare yeyase hanyuma Burundi aba hanze niye meregwe avgakovzi ogira ingaru kambi kuko haraba nubenshi baba change bariko baravyari rahanze ya kareka yase kandiba afitige amatungo nibi nubzabo
ikiwa tu wewe ni mwananchi ya moja hizi nchi sita uwe ndani ya nchi yako uwe ndani ya nchi jirani
ati upfa kubura umunyagihugu wo muri kimwe mu bihugu bitandatu bigize umujyango wa Afrika y'ubuseruko uhaba canke utahaba canke naho buba mu gihugu ca kure ya karere ufise ingorano bwigezwa kwemererwa kwitura ubutungane twebwe naho duhagaze sentere ni yafatira ku byo mugenzanje yavuze bizoba bisigura ko abantu bose bo muri aka karere baba muri diaspora iburaya n'ahandi bazoba bakomiriwe ibyo bizogira ingaruka mbi mu bihugu byacu mu gihe duhamagarira abantu kuzana imitahe yabo iwacu nta nimwe azosubira kuza kubaka amazu amahinguriro amasoko n'ibindi kuko yagize ugira ikibazo atazoba yemerewe kwitura iyi sentare ya yase n'ivyo kuko ubutunzi bwabo ntibuzoba bukingiwe sentare nirabe n'ayandi masezerano y'isoko rusangi ashira hamwe abanyafrika y'ubuseruko iyo bari hose
wananchi wa Afrika Mashariki wote pamoja na wale wako nje.
Senhari yatanze kiringo cy'ukwezi kumwe kugira ngo yabasenhari hamwe n'ababuranyi bose baronke umwanya wo guca hijya no hino ico kibazo c'amategeko cavutse. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Wari prezidenti wa Zimbabwe Robert Mugabe yeguye ku mirimo ye mu kwezi kwa 11 gushize byafunguriye amarembo amizero ku baturage bari bamaze igihe bababaye imyaka hafi 40 Mugabe yamaze ku butegetsi yaranzwe n'isenyuka ry'ubukungu bw'igihugu urugomo n'ubwicanyi guhonyora amategeko n'uburenganzira bw'ibanze bw'ikiremwa muntu mu 2001 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye gufatira ibihano guverinoma ya Zimbabwe birimo ibyo mu rwego rw'imari ku bantu bamwe na bamwe cyangwa se inzego zimwe na zimwe gukumira ubutwererane mu bya gisirikari no guhagarika ubufatanye butari ubw'ubutabazi kubababaye nyamara ariko nkuko Stephanie Sullivan ministre wungirije w'ububanyi n'amahanga ku bw'ubusigire ushinzwe Afrika aherutse kubibwira inteko ishinga amategeko Congress Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje umubano ukomeye n'abaturage ba Zimbabwe kuva Zimbabwe ibonye ubwigenge mu 1980 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye inkunga itubutse abaturage ba Zimbabwe mu nzego z'ubuvuzi ibiribwa uburezi n'ubukungu ariko nta nkunga muri iki gihe ijya muri guverinoma ya Zimbabwe Madame Sullivan yavuze ko guhindura ubutegetsi muri Zimbabwe bitanga icyizere cy'impinduka zizatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika igira uruhare mu nzego idatangamo inkunga kugeza ubu yarashimangiye ati ibi bivuze ko perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa agomba kwerekana koko ko ashaka demokarasi n'iterambere nyaryo kandi rirambye rya Zimbabwe politiki ya Amerika yo kwitanga kurushaho isaba ko demokarasi yubahirizwa amatora anyuze mu mucyo no mu bwisanzure kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'amategeko no gushyiraho uburyo bwo guhahirana no gushora imari mu bwisanzure. Madame Sullivan yaravuze ati Zimbabwe irimo societe civile ikomeye n'amashyaka atari ku butegetsi afite ubunararibonye. Ijwi ryabo bose rigomba kumvikana kugira ngo igihugu kijye mbere. Igisirikare kigomba gusubira mu bigo kikava muri politiki no mu nzego za gisivili za leta. Abakoze ubwicanyi n'abakoreye abasivili andi mabi yose bagomba kubiryozwa hatitaweho amashyaka barimo na guverinoma ya Zimbabwe igomba kuvugurura ubukungu bw'igihugu birimo kuziba icyuho kiranga ingengo y'imari ya leta no kurwanya ruswa Madame Sullivan yashoje agira ati niba Perezida Mnangagwa wa Zimbabwe ashaka gutsura umubano no kubona ubutwererane n'inkunga z'amahanga by'umwihariko kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika guverinoma ye igomba kwikubitiro gutangira amavugurura Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguye gufasha guverinoma n'abaturage ba Zimbabwe kugira ngo bagere kuri izo mpinduka. Ariko rero inkunga izabishingiye bwa mbere na mbere ku baturage ba Zimbabwe. Dushaka gutera inkunga imigambi yabo yo kugira igihugu cyabo cyiza kurushaho kandi kibifitiye uburyo n'ubushobozi.
Ibyo byari ijambo ry'intangamarara ry'abashyikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwari ko mukurikirana ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha, aha niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu, Radiyo Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.